Hii ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza c'amakuru w'itatu wa Kaburungu radio yacu vewa Kaburungu com. Muri neza nshuti mwese namwe akunzi radio Ijwi y'Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bica muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga. Uyu munsi genekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu ni munsi udasanzwe mu Burundi. Ni munsi abarundi bakwije imyaka yo gutora bari mu gihugu bazindutse bitaba amatora y'umukuru w'igihugu, amatora abashinga amateka hamwe n'amatora y'abaje nama b'amakomine. Icyo gikorwa rero abarundi bariko bagisozera neza muri aka kanya turiko turashikiza ikiganiro. Amatwi yadusomera icyo gikorwa cyagenze neza, nta misurikano canke imishamirano yabaye kandi nta migomoko canke ubwicanyi bwabaye. Ariko amatwi yadusomera uburyo bwo guhanahana amakuru biciye kuri internet bwahagaritswe. Ikiganiro cyacu muri sanga cyo munsi tugiye kukibashikiriza turi ku biro bya Radio Ijwi y'Amerika. Ubwa mbere tubikoze mu kiringo cy'amezi arenga abiri aheze kubera ibihe turimo by'ikiza cya corona. Nkuko twabibabwiye katari gake muri minsi dukorera mu ngo zacu kubera icyo kiza, hanyuma rero ivyo rero twabikoze mu ntumbero yo gushobora guha akaryo abakunzi ba Radio Ijwi ry'Amerika aho bari hose ku isi kugira ngo bashikirize ivyiyumviro n'ivyifuzo vyabo ku migambi umutegetsi azoba yizigiwe n'abarundi yoshira imbere. Mu kiganiro muri sanga cyo munsi rero twatumiye ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscou. Mukanya nibaza ko tuzoba turi kumwe. Twatumiye kandi na ambassadeur Isidore Mbayihaga ari mu Burundi. Mire neza ambassadeur Mbayihaga. Bose nibaza ko mukanya tuza kubabona, ariko imbere yaho nashaka umushyantahe Eric Nsengimana sanzwe yarongoye ishyirahamwe Ajap Africaine ishyirahamwe nyafurika ry'ugwaruka tubwire mu ncamake ukuntu ibintu biriko biragenda muri ayo matora. Ajap Africaine n'ishyirahamwe arongoye rikaba rero riri mu mashyirahamwe ashika 40 ariko aragenduza amatora mu Burundi. Muri neza Eric Nsengimana.
Muri neza n'abari kubatwumviriza ndabahaye mwiriwe na mwese mwese muri studio za Radio Ijwi y'Amerika ndabahaye mwiriwe.
Muri neza murakomeye ngaho.
Ego nganje Bujumbura turakomeye.
Ego mutubwire ishyirahamwe riri muri icyo gikorwa cyo kugenduza amatora, mbega aho mwagenduje ntihe abarorezi b'ishyirahamwe ryanyu bari mu bihe bice by'igihugu?
Murakoze cyane. Abarorerezi b'ishyirahamwe ryacu bari mu ntara 18 zigize Uburundi. Tukaba turiko turakurikirana igikorwa cy'amatora mu Burundi bwose.
Icyo gikorwa muri izo ntara muriko muracubwiramo amatora cyagenze gute?
Ego nk'uko Federice bitanzwe amatora uno munsi ni kigenekerezo cya 2020 umwaka w'ibihumbi 2020 aho abarundi baramutse batora indongozi na cyane cyane indongozi umukuru w'igihugu cy'u Burundi abashingamateka n'abajyanama ba komini rero igikorwa cy'ugutora cyabaye mu Burundi bwose aho abarundi bose baramutse bazinduka gutora indongozi henshi na henshi igikorwa cyatangiye ku mwanya wategekanijwe n'ibiro bijejwe amatora semi igihe cy'isaha 12 ariko hari naho ibikoresho byashyitse bikerewe igikorwa gitangura igihe cy'isaha 1:15 hariho naho batanguye isaha 1:15 bivanye n'ingene ibikoresho byashyitse biteze rero igikorwa navuga ko muri uyu mwanya turiko turavugana igisaha 10 zo mu Burundi nababwira ko igikorwa cy'itora gitari cyarangiye henshi nk'aho twagiye turaca n'aho indorerezi zacu ziherereye ariko haza umwe umwe ibikorwa rero muri rusange cyagenze neza n'ubwo hariho navuga ahibonekeje ibitegenzwe neza hamwe hamwe ni ukuvuga mu ntara ya Cyanzu mu ntara ya
kubyerekeye cyane cyane umutekano umushyikirano w'Isengimana byagenze gute muri rusange
yego ibijyanye n'umutekano muri rusange byagenze neza mbere uno munsi hibonekeje abasoda benshi ku mabiro y'amatora ndetse n'abapolisi nabo nyine barimo amatora aracungerewe ariko aho bita kumugira muri Bujumbura nk'uko nabikora nabivuga hariho abantu baje n'imodoka bari bitwaje inkozi ibiri imwe ikaba yashoboye gufatwa n'abajejwe umutekano iyindi nayo irabasiga bakaba bagiye bayitwaye rero zibonekeza ko bari baje gusaba amatora ariko nta cyononekanye byose byagenze neza
mubuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
muri icyo gihe
mubuze ko umwe muri bo yoba yafashwe
yafashwe yafashwe na niyo mpamvu ubundi aragenda akaba ari mu mirimo y'ubutungane
ava mu ntari ihe
hari mu ntara ya Bujumbura aho bita kumugira niyo ibonekeje abantu bari bafite inkozi ibiri
hari ikindi kibazo gihambaye cyatangajwe cy'uko ubuhinga bwo guhanahana amakuru hakoreshejwe internet bwahagaritswe ayo makuru ariko aravuga mu rundi niyo
ego nk'uko mubizi ubuhinga bwahagaritswe bwose bwego no kwa internet kwa internet ntikirakora amamehire ikarakora n'ubwo zirakora ikintu cyo gihe cyahagaritswe hagaritswe bya umwirukana w'umenyi bita WhatsApp na Facebook akaba ari bwo bwonyine butari kudakora mu Burundi na indorerezi zacu zagiye turabibona mu ntara zose aho baherereye Facebook na WhatsApp ntabwo zirika zirakora nk'uko bakoresha ubundi buhinga bw'ingene bashobora guhanahana amakuru cyane ingene bashobora kudekoda ubwo buhinga nibo bonyine bashobora kuronka amakuru babicishije kuri ubwo buhinga ngarukana bumenyi
turagushimiye cyane rwose Mushyirantahe Nsengimana Eric kuri ayo makuru mashasha muduhaye y'ukuntu amatora yagenze mu Burundi k'amatora ariko arasozerwa muri iki gihe turavugana murakoze cyane rwose
nari murakoze cyane sinzi ko twabwira n'ahandi hagiye haribonekeje utunenge
utwo tunenge ahandi mbere ko mugenda murashaka kutubwira ahandi hibonekeje utunenge ni hehe utwo tunenge twarutuhe
murakoze cyane hariho ahandi hibonekeje utunenge ko narabivuze mu ntara nko muri Bujumbura nyeri aho hari hibonekeje kuri ripeti kidike cya Rama aho abasenere bari baje batanyira kiyo gitatu zikariso zitatanzwe na seni ariko bakaba tumaze kuhashika icyo gihe tuhashika bamaze kubagira kwinjira baciye batanu hanyuma kandi harimo kandi no muri nyine muri meri aho hari umuntu yashaka gutora adafite karite y'itora akavuga ko yakwemewe mu mwaka w'2025 bikaba byateye mu mwaka w'2025 bikaba byateye ikibazo aho hose hari muri meri ya Bujumbura hariho rero nahandi ibonekeje mu ntahangwa umumambre wa sesi ntahangwa aho yagera kubiriza abamambre ba biro de vote abakuye aho bategereje gukorera akabashyira ahandi hanyuma umukuru wajejwe akanama kajejwe amatora akaba yaciye abihagarika ibyo bintu akavuga ko izo terimitasiyo zose yagize akaco zivuze
hariho n'ikibazo
bitaba kuri seni
hariho n'ikibazo mushyirantahe Eric Nsengimana c'abantu boba batari bafise baje nyakuri boba bari mu murwi ujeje gutunganya amatora icyo kibazo bakivuze ku iki
ego nuko aho twaciye henshi novuga aho byibonekeje cyane kuri sante y'amatora kuri aho bita ku bafaransa kuri aya mashyira y'abafaransa ndetse no kuri ave mari no mu buterere aho twagiye turaca henshi twagiye dutanga abamambure baseni bakagira amabaje aberekana ko ari abamambure baseni bajejwe ibiro by'itora bakaba bavuze ko basanze mu bikoresho babahaye harimo imigozi ni migozi n'amakote baje akamabaje yari arimo ibyo nabyo bakaba baciye babivuga hejuru hanyuma barabihokomeza ni ukuvuga ko bakoze atamabaje bafise bari bafise ibindi myambaro iranga ko ari abakozi baseni
murakoze cyane rwose Eric Nsengimana ndabashimiye cyane rwose nuko twabibwiye rero abatubiriye mu kiganiro mu isanga cy'umunsi twakoreye mu studio zo mu ijwi ry'Amerika ni ambassadeur Edouard Bizimana akaba aseruka irundi i Moscou umwiriwe neza ambassadeur Bizimana
umwiriwe neza nyakubahwa Frederic murakoze kuntumira muri kino kiganiro ngira ngo agatelefone kangoye ndagifatiye hagati nagomba ndamutse abo turiko turasabikanya kino kiganiro ndamutse n'abatwumviriza bose hanyuma ngira ngo nocangira ko ngateza abarundi cyane kuri iyi ntambwe bateye mu gutsimbataza intwaro rusange ya demokarasi twibuka yuko abarundi kubona bashobora gutunganya ibintu byabo aba baciriyemo ku buryo bwabo bitunganirije ari ikintu gikomeye cyane murazi yuko aya matora yateguwe ku buryo abanyagihugu beganije bagatubika umukanda kugira ngo batere iteka igihugu cyabo nabo bitere iteka n'ukuri ni intambwe ikomeye cyane barakwiye gushimirwa kandi bizohesha iteka abarundi hamwe n'igihugu cy'u Burundi birango ndashobora nagaruka kuronka kanya ko gusubira kubigaruka ko
yego nkuko twarabwiye rero murongo wa telefone ya telefone yari yagoranye turi kumwe kandi na ambassadeur Isidore Mbayahaga wewe akaba ari mu Burundi muri neza ambassadeur Mbayahaga
nagize mwiriwe nyakubahwa Frederic egome murakoze cyane na jewe mbaye nka ambassadeur ari mu Rusiya akatelefone kare kazoranye niho gifata ikiganiro ariko nagomba ndamutse abo dusangiye kuremesha kino kiganiro ndamutse nawe ariko aratwumviriza
yego mireka tuje mu mizi y'ikiganiro cy'umunsi twibande cyane cyane ku byerekeye imigambi mubona kwiye kwihutirwa yorangurwa n'umutegetsi wese azoba yagize amahirwe yo kwizigirwa n'abarundi reka dutangure kuri mwebwe bwa mbere na mbere ambasaderi Bizimana mutubwire ikintu ibintu mwibaza ko byihutirwa abarundi banyotewe ikintu umutegetsi wese azotorwa muri aya matora yoshikiriza ubwa mbere mu minsi nk'ijana ya mbere ni nk'ibi
nibaza yuko umuntu yofatira ku byo bavuze kuko biyamamaza baravuze baremereye ibitari bike abarundi nibaza rero ko ica mbere na mbere bo kwihutira uko gushyira mu ngiro ibyo bemeye ni naco gituma ni naho bazobonera yuko batihindukije mu ijambo nibaza ko ica mbere coba ikintu co ku murabona ubu isi n'u Burundi bihanzwe ni kiza ca ci coronavirus nibaza ko ica mbere coba ico kuraba ingene ico kiza kito kitobandanya cinjira mu Burundi bakabandanya bakizitira kugira ngo abarundi babandanye bafisha ubuzima bwiza ninacho ninaho botuma bashobora guteza imbere ubutunzi ico ni cha kabiri kuko bavuga yuko munda harari nzara hakazinduka inzigo kandi murabona yuko bifatanye n'iki kiza nyene ubutunzi bw'ibihugu bitari bike n'ubwo Burundi ngira ngo budasigaye inyuma buzomererwa nabi cyane kubera ata murabona imbibe zirugaye nta bantu bagitembera nta bintu bigishorwa murabona yuko ari ibihe bigoye nibaza kwico kintu abazoba batowe bogikorera ko cyane donc ubutunzi kuzamura ubutunzi bw'igihugu hanyuma no ku gushimikira cyane cyane gukingira amagara y'abanyagihugu mu guteza imbere ubuvuzi.
Yego me ambassador Isidore Mbayihaga namwe ibintu mubona bihutirwa umutegetsi wese azoba yatowe yoshira imbere ika yorangurira abarundi ika no mu minsi ijana ya mbere utegetsi bwiwe ni nk'ibi.
Murakoze cyane nibaza yuko abahiganwa bose baronse umwanya ungana wo gushikiriza abarundi imigabo n'imigambi yabo mu bihe by'imyamamaza ubu rero nakanya k'abarundi ko kwerekana abo bagomba bumvise afatiye imigambi myiza kurusha abandi mu kumutora ngo azabarongore muri imyaka rero indwi y'imbere ibyo rero biriko biraba nk'uko mwavuze uno munsi matora ariko asoza bakoze muhoboza ninjyewe mu kibazo mumbajije umuntu wese muri aba ariko barahiganwa yohava agira amahirwe yo kurusha abandi amajwi nibaza yuko ibyo abarundi bamwiteze kari byinshi mugabo munyemerere ndabivuna kure mu duce dushyira nk'umunani abarundi babifuza ko utsinda amatora yobakorera icambere nk'uko amuvuze muri iminsi ijana nuko uba ubutungane kuri bose icya kabiri nuko yoba leta umubyeyi ahumuriza bose kandi akabakingira icya gatatu nuko atanumwe yogirirwa nabi aho ibyiyumviro bya politike byiwe cyangwa by'umugambi arimwo cyangwa aho ubwoko bwiwe aho intara avukamwo cyangwa idini asengeramwo icya kane nibaza yuko abarundi barindiriye yuko hoba iterambere ridakumira icya gatanu uburongozi bunywanisha ni ukuvuga butubakira kuri kahise kabi ahubwo bugomba gushyira hamwe abarundi kuko uburundi muraze ko bwaciye ibintu bitandukanye bigoye icya gatandatu ni uko hoba uburongozi bugabanya igiturire n'akarenganyo hanyuma akindi kuvuga abarundi barakeneye amahoro n'umutekano kuri bose kugira ngo n'izi mpunzi ziri hanze zihete zitahuke bubake ubundi bw'abarundi bose bene mugabo umwe icyo umunani navuga ni uko boba umugambi wihuta wo gukingira ibidukikije kuko urabona yuko ibidukikije mu gihugu cyacu biriko biragaramirwa kubera imyuzurira n'imvura nyinshi rero muri iyo minsi ijana mwavuze abarundi turiteze
ndabumva
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nabonye mwandika yuko twasize nimero kandi murakoze cyane kuduhamagara
yego
ngeho narindiriye amatora yagenze neza hama nk'uko nari kundi mwandika yatora bivuga ni kuraba abahiganwa bajye kenda bashyiraho inkwari nshyitse
ni icyumviro gihambaye cyane rwose musabye ko abari kurahiganwa bushiraho intahe ishitse ni byiza cyane rwose murafite ikindi cyumviro cyangwa ikibazo
ikindi cyumviro nuko abyano mperere byagenze neza bavuga bya interineti nyibaza ko nibwo byabaye byabaye gatunga bagiye ko nimero yitanze kuri interineti nabyo byakase sinaza ngo ko byano mperere byari ko birakora
ni byiza cyane rwose wakoze bambure murakoze reka duhe n'ijambo nkunimana muri beneza
abumva
muri hega nkunimana
Mirewe neza.
Mirewe neza muri he?
Abo ndi mu karere ka Nyanza.
Eh murasikibaza mafite cyumviro turiko tuvuga ku matora yabaye ariko araba mu Burundi ariko yasozerwa muri iki gihe amatora yabaye mu gihugu cyose amatora y'umukuru w'igihugu amatora y'abashinga amateka n'amatora y'abajinama b'amakomine turiko tuvuga cyane cyane ku migambi umutegetsi wese yazogira amahirwe agatorwa yoshikiriza mu minsi ya mbere duga ku ijambo cyumviro ikibazo
nuko nje ntaho no kubivuga mbere icyo ni kibazo najyaga nganira n'abandi barundi cyane cyane muri bamwe bari kwiyamamaza ubu ngubu hari ikibazo kimwe abarundi dusigaye dufite ni ikibazo cyo turi benshi hanze kandi twakagombye kuba imbere mu gihugu turiyo tukubaka igihugu cyacu none amatora yakagombye kuba mu mucyo yamara kuba mu mucyo noneho natwe impunzi tugataha cyane cyane abari hanze twakagombye gutaha tugafatanya n'abari imbere ikibazo rero nanone mfite abenshi nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ese amatora ararangira mu mucyo ako nge ndumva ntabasha
turakumva
nge ndumva ntabasha kumvikana nabo kubera ko ku ruhande rwabo bavuga ko amatora ataba mu mucyo atagomba kuba mu mucyo ariko njye numva ko agomba kuba mu mucyo kuko amatora yarateguwe yiyamamaza neza buri muntu wese ku giti cye yari yiteguye ubwo rero muri make Imana idufashije twakagombye kubona havamo rezilita nziza buri murundi wese yishimiye
murakoze cyane rwose nkunda Imana ibyiyumviro byiza cyane rwose reka duhe ijambo abashinga ntahe turi kumwe bagira icyo bavuze cyane cyane ku byo mushikirije impamvu yagize ati asabye abanyapolitiki bariko baritoza gushyiraho intahe isize mu gihe ndi nkunda Imana navuze ko hari abarundi bafite amakenga ariko we akaba adafite amakenga akaba yibaza ko ayo matora azogenda neza akaba avuze n'ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gutahukana impunzi ambasaderi Edouard Bizimana ibyiyumviro byabo bashinga ntahe mubivuga kwiki
yego murakoze cyane ni ibyiyumviro byiza cyane byubaka kandi ndabashimiye nongera ndanabaramutsa hanyuma wavuze ati utsinzwe ati utsinze bashyiraho intahishize nibyo twese abarundi bose bifuza kuko nkuko umugani watari umugani Ludoviko rwa Gasore yabivuze intsinzi uzotsinda ntazoba yitsindiye wenyine canke ari intsinzi y'umugambwe wiwe canke y'intara yiwe ni intsinzi y'abarundi bose ni ukuvuga yuko uzotsinda azotsinda agatwarira bose abatsinzwe nabo nyene bakagirirwa neza bakaguma mu mahoro hanyuma bagafasha no mu iterambere ry'igihugu no mu migambi y'igihugu kugira ngo abarundi ntitugume dusubira inyuma nk'ibirenge kuko twarabibonye yuko iyo hagize ibintu bigiye mu nzira itari yo ntacyo byungura uwabikoze ntacyo byungura abarundi uretse kubasiga mu marira n'amaganya icyo kintu rero kirahambaye rwose nanje nogisaba abariko barahiganwa bashyiraho intahe ishize ubona atashimye urw'abanyagihugu baciye yitura inzego hariho inzego zibishinzwe mugabo n'ukuri abanyagihugu bagume mu mahoro bagume batekanye bagume basangira kabisi n'agahiye
ambasaderi Mbayihaga ibyiyumviro bya Aimable na Nkunzimana tuga ku ijambo mu karenga
murakoze cyane nagiye numva nka mugenzi wanjye ambasaderi Bizimana Aimable ni ukumushimira cyane kuko afite ibyiyumviro byiza kandi twese dufite ni nk'impanuro yatanze avuga ati mu by'ukuri amahiganwa bikaraba amatora bikaraba ariko abahiganwa nihamara gutangazwa ibyavuye mu matora ati abumva barushijwe usanga barushijwe ati bahave bemera urubanza abarundi baciye bashyiraho intahe ishize bivuga yuko ariko bimeze niko twese twuhanura mugabo murabizi yuko
kuva rero narindi ubyangiye nta burubyangana ubwa bikiyore nuko barundi no munsi aho bageze n'iterambere rya politike cyane cyane mu kumenya igihano rusange n'ubwirano nta byemewe cyane nta neza n'ibivuyemo nagomba guhumuriza abumva yuko yabaye madre y'abako bari hanze abarundi bariteguriye kutumvira umuntu umwe bahamagarira ni kintu atari amahoro n'umutekano baza yuko rero nk'uko babivuze abandi ni byiza yuko abariko barahiganwa abantu bose bahiganwe bashyiraho intara ishize ahubwo ibyiyumviro byabo nubwo abarundi bakaba babahaye amajyi akwiye bagaheza bakazobifashisha mugenzi wabo yabarushije mu matora bigafasha kubaka igihugu ariko ntihagire umuntu yohamagarira abantu muko cyangwa mu zindi nzira
mu kane gatoyi ikibazo cyo gutahukana impunzi nk'uko mushanaye nk'uko nagishikirije ni ikibazo abarundi benshi bahuriye ko ho kugwa iki mu kanya gatoya cyane rwose
icyo wenda nagishikirije muri twa duce umunani navuga cya birindwi wavuze yuko uza atsinze amatora yorongora uburundi ashyira imbere amahoro n'umutekano kuri bose ku buryo n'impunzi ziri hanze y'igihugu ziyumvamo uburongozi hanyuma zigatahuka zigafasha abarundi bene wabo kuba igihugu kandi Bizimana ari Nyanza mu Rwanda niko yavuze yuko yifuza ko impunzi nabo botaha bagafashanya na bene wabo kubaka igihugu hanyuma aravuga yuko yifuza ko n'abarundi bafite amakenga yohera ko amatora bifuza yuko yorangirira mu muco kandi abandi bose bagaheza bakubashyize ibyavuyemo nibaza yuko ikibazo cy'impunzi nibaza ko kizaba kiri ku rutonde rwa mbere rw'uburyo barongoye igihugu kuko twavuze yuko yoza ari umutwara atwarira bose
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Okello mwiriwe neza
mwaramutse
neza muri hega Okello
ni mu majyaruguru ya Uganda ku boda ya Elgon ku ihuza Sudani yepfo na Uganda
yego murafite ikibazo murafite icyiyumviro
nikibazo n'icyiyumviro
yego
ariho maze iminsi nibaza kuri aya matora yenda kuba mu Burundi ndibaza nimba uyu munsi ariko by'ukuri ndibaza abarundi bakoze amatora ariko ntabwo byari bikwiriye mure ko amatora aba akakanya kubera ko murebe isi ibihe turimo kwa COVID-19 twe hano mu Uganda twari dufite amatora n'abanyayuganda mu mwaka utaha 2021 ariko na President Museveni yaravuze ati ntabwo amatora mbona ko ashobora kuba mu gihe iyi ndwara mbona ko ipitwugarije kandi arabivuga ari mu mwaka utaha ariko murebe Burundi abarwayi barahari imiryango mpuzamahanga yarahagaritswe imwe twumvise abirukanywe bamwe basubira mu mahanga mu bihugu byabo hano ukibaza Uburundi nta kizere mbona gihari cy'ukuri ko amatora kizavamo uretse n'ikindi ye ndeba uriya muka uriya president wa Burundi no Pierre Nkurunziza uwo yarashyigikiye yumvise ko yari genero mu basirikare b'Uburundi by'ukuri ntabwo mu matwi yacu haba mwana w'iki ntabwo twari dukeneye kumva ngo umusirikare agiye kuba yashaka kuba umukandideti
ariko ubu ni umusivire
ndetse ni umusivire ariko nubwo ari siviriyani genero kuba siviriyani zimo muri ibyo bihugu by'Uburundi biragoye cyangwa se no mu bindi bihugu ntavuze iragoye n'ubundi yakomeza kuba ari umusirikare ariko hano reka nibaze hari ubwo electoral commission yatangaje ngo indorerezi zizaza mu matora zizabanza gushyirwa mu garantine kandi tuzi ko garantine imara ibyumweru bibiri kandi ugasanga ko muri ibyo byumweru bibiri amatora azaba yararangiye
icyo ni ikibazo abashinjacyaha twatubiye umushinjacyaha Okello adashobora kwishyura reka baragira icyo bavuze ku makenga mufise gutunganya amatora mu gihe hari covid
hari akantu gato ariko ndashaka kuvuga aya matora mbona ko agiye aba yari kari nimo gusahura reka mbite nka rusahurira mu nduru murebe kubera nta bwisanzure burimo ni nko niho kwibira mu ntambara intambara y'abantu bari kwiba ntamategeko abaharagenda agenzura umuntu kubera isi yose iri ku bibazo bya virus
yego medeka ikibazo baraka kwishura ariko ico ni cyumviro cyanyu abashinga ntari turi kumwe baragira ico bakivuze ko reka duhe ijambo John muri neza
waramutse
n'impore n'impore muri hehe
ni muri Cedar Rapids muri state ya Iowa
aho muri state ya Iowa muri leta zo muri America
ego
zifashe gute ngaho
nokuri hameje neza naho hataracha mwa kabeho kananiranye kuva mu nzira ibisigaye turi sawa mu bisanzwe ntangorane kiretse iki kita kita kiraduciramwo turamenyereye ubuzima bwo kuguma mu nzu nta kazi ubu mete hafi yatatwagira kuhira atakazi
yaho ni hose muri leta zumwe za Amerika ariko intara nyinshi zishika mirongo nka zose mirongo itanu uyu munsi zirorosha ingingo zimwe zimwe zari zafashwe kubera icyo kiza cya corona murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku matora yo mu Burundi tukaba turiko tuvuga dusaba abanyagihugu n'abakunda iradiyo Ijwi rya Amerika guterera ibyumviro ku byerekeye cyane cyane ibintu umutetsi wese azotorwa muri aya matora yoshira imbere duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro
eko mimbere yuko nzani kibazo n'icyumviro ndaramukije abatumire ndaza ko baranyumva hanyuma namweke kandi baramukije ndanabakeje ko mwasubiye ku kazi muri studio ni Miss Marimu Mazemo hanyuma ku kintu umuprezida atoronka amahikwe yo kuba prezida ikintu cya mbere numvise n'abandi basubiyemo ni kijanye n'impunzi zibanze zice hariya mu mashamba yo mu makambi ya Tanzania muri Congo abari mu Rwanda mu Bugande batahe kuko cenera abaye impunzi ndazi nta buzima buriyo bumeze neza kumira kunja z'ubwoko bumwe ataguhindura ibyo ni ibintu bigoye kubamwo hanyuma ikindi naco baranyumva nabo nyene uno munsi navyutse numviriza Ijwi rya Amerika kuri iwanyu mu ntara kijya gisata cy'iwanyu mu ntara
yego
numvise mwa barundi benshi babaho barahiye bakarengwa yuko haramutse hatowe umwe mu bari mu mugambwe uri ku butegetsi yuko batarota bataha ngo kuko ngo aco atagishasha ngo azoba azanye kiza gisumba ico nyakubahwa perezida yari asanzwe hari ngo yari asanzwe arimo ngo aco kumusubiriza mu nkoko abandaniritse mu isemo ngo yo kubatoteza ngo n'ubundi ngo ntakitse wagihinde nashaka ndababwira yuko ibyo bo bipfamwo ibyo byumviro bafise bitashika bakabikura mu mutwe bakiyumvira iwabo w'umuntu ingene haba haryoshe gusumbya hariya kuko hariya nta bwisanzure bafise hanyuma rero ibisigaye nagomba nkeze abarundi bose iyo bapfa kuba beretse amakungu y'uko bakomeye kandi n'amakungu ariko ararorera amatora yabaye uno munsi je nagerageje kuvugana n'abantu benshi babaho ki telefone bamwe yuko umutekano ntangere wabaye mu mutuzo bari bisanzuye naho hatabura kanenge ngo nta mwongo uburi sato ngo bitahizwe ariko uko byageze kose jewe ndabakeje cyane kose
murakoze kare
perezida atotokwa nawe nyene ntituramumenya turarindiriye uno munsi abarundi nibo bariko baracurubanza reka bo abarundi nyene jenda bavuga ati nabacamanza nibaheza gucurubanza nosaba yuko uzotogwa atotera igere kuko si wazoba yitoya zoba yatowe n'abarundi murakoze karako narenza
murakoze John mu kanya turabasomera ibibazo by'abantu bari kurakurikirana kiganiro kuri Facebook ariko imbere yaho reka duhe ijambo ambassadeur Isidore reka duhe ijambo bwa mbere ambassadeur Isidore mbaye hagagira icyo avuze ku makenga yashwijwe na Okelo avuga ati amatora ntirakwiye kwa Burundi eka muce mushikiriza n'icyo kibazo cyakamo kandi gasubiye guterwa gasaba ko impunzi zo kwitabwaho kugira ngo zishobore gutahuka mu kanya gato umuntu umwe
kame murakoze cyane Okelo ari mu Buganda yavuze ko amatora atarakwiye kuba mu gihe mu Burundi hariho abarwayi ba COVID-19 mugabo nibaza yuko Okelo ari mu gihugu cy'u Buganda numvise ko ari ku mupaka wa Sud Sudan Ibyo cyo Burundi nibaza yuko hariho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hanyuma nibwo twizera ngo nyine guheza bakaturabya ko ibi bikorwa bishoboka mu gihe hariho ikiza. Nibaza yuko rero ingamba zose zafashwe uburyo nta na kimwe cyo guhungabanya amatora kubera uyu mugera wa COVID-19 icyo rero yotekana. Nibaza yuko Abarundi nabo bayikunda gusumba uko abandi bakorewe bakunda. Iyo babona yuko ari impambanyi nibaza yuko aya matora bari kwinjizayo ngo nibaza ko yoshira umutima mu nda Abarundi turatekanye kandi tubazi yuko atana kimwe gishobora guhungabana ngo uyu mugera ube mwinshi kubera amatora. Hanyuma yavuze ngo nta cyizere afitiye amatora ko yogenda neza ngo kubera umukandida wa FNDC ngo ari umujenerali Mugisha mwakimunyishuriye navuze yuko bari umusivire kandi amadisikire. Nubwo yavuze ati umuntu yarabaye umushaza ntigahera ariko mbibaza yuko abantu bose dufite bagiye ari abaperezida ngaha naho mu gihugu hari bose barabaye abasirikare cyane cyane ntibatora umuntu kubera aho yagiye aracyo batora imigambi cyo ribaza yuko yakiheza ko cyane. Hari ikindi yavuze ngo kubera Uburundi bwaranze yuko abeza gucungera amatora bavuye mu bihugu byo hanze ngo bavuze yuko bashyira muri konfinema cyangwa muri karantene iminsi cumi n'ibiri ariyo nibaza yuko ari amategeko ariko yose umuntu wese yinjiye mu gihugu avuye mu kindi baramushyira mu kato cyangwa ahantu ha wenyine iminsi cumi n'ibiri kugira barabe yuko atabanje gukagira akarambara yari mu gihugu azanyiwe mu kato.
Mwosozera kuri cya kibazo cy'impunzi cya Kamuka yego mwosozera kuri cya kibazo mu kanya gatoya cyane rwose cy'impunzi
yego nagomba nsozera ikibazo cya Yohana ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ikibazo cy'impunzi ibaza yuko ikibazo murumva ko bazaba bashaka ko kandi higanira ndazi yuko nuza gutorwa ndazi ko barabikurikirana ibyo byumvira by'Abarundi kandi nibaza yuko ari umuntu azobaje gutwara atwaje Abarundi rero yokorerwa amusabye kumva ko Abarundi bose bakeneye kwisubiriza hamwe bakeneye kwibanira icyo kiza rero basaba yuko hamwe yoshira ku butegetsi mu migambi yihutirwa yogaragaza impamvu ziri hano zigatahuka.
Yego be Ambassador Edouard Bizimana ibibazo bya Okelo Asamakenga na John Tirakamu gasaba ko abategetsi bo kwihutira ikibazo cy'impunzi duga ku ijambo mu kanya gato.
Yego murakoze nagomba ibiro cyane cyane abariko baratwumviriza ko amatora ari ay'Abarundi kandi igihugu cyose kirafise nyine cyitunganya. Nituvuge rero ngo bahabagize ibi ngo natwe duce tubwira ibyabo bagize ngo hariya bagize ibi duce tubwira ibyo hariya bagize kuko urabye usanga ngira ngo ubu ingene ihaba hameze sicyo kimwe igihugu cyose kirafise ibyo kigendera ko amategeko kigendera ko hanyuma kigaca cyitunganya uko kandi nibaza ko atamunyamahanga akunda Abarundi gusumbya uko Abarundi bikunda aricyo gituma rero abavuze batireka amatora tuyakore babonye yuko ashoboka kandi atakizopfa. Nibaza yuko uwo muntu Okelo nkuko nabyumvise ngira ngo nta makuru akwiye afise yobanza akarondera akumbiriza mu bindi bihugu ngene biriko biragenda ubu ngira ngo ibihugu byinshi benshi n'abari bagize ibyo byo gushyira abantu ku ruhande benshi bariko barabivamwo nibaza yuko yobanza akarondera inkuru zikwiye kugira ngo agaruke mu kiganiro ngira ngo yogaruka afise ibindi
byiyumvo
nabyo icyo yavuze nibaza ko ntabigaruka ko
John nawe yavuze ikibazo cy'impunzi cyane rwose
yego cyane ikibazo cy'impunzi nibaza ko ari ikibazo nkora mutima kandi uzatorwa wese nawe nyine azobishyiramo ingufu kuko turazi yuko twifuza yuko Abarundi bose boba bari mu gihugu bagafasha kubaka ariko rero je nagomba kuvuga yuko gutaha n'impunzi gutaha gikuru uruhande runini ku mpunzi yo nyene impunzi abona ati jewe sinshaka gutaha nta uzomutahana ku gahato hanyuma nabo bamwe bavuga yuko hatowuyu batazotaha narumbise nabandi bavuga bati umugambo uri ku butegetsi utaranduranywe n'imizi ntituzokwigera dutaha urumwe ibyo ntawo bigaruka ko ni
yego
nibyo umuntu aba yifashe intombero yafashe mugabo nibaza yuko harimo kwihenda kuko narabonye impunzi nyinshi zatashe ku bushake bwazo kandi ngira ngo ntawe bashyize ku gahato
kugira
ngo n'abandi mu nyuma bazotahuka kuko bazobona yuko bariko barihenda bafata ingingo nk'izo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Uyu rero ni wa mwanya kubashikiriza bimwe mu bibazo reka n'ivyumviro biriko birashikirizwa kuri Facebook yacu Ijwi ry'Amerika Radio Ijwi ry'Amerika ngaha tukaba turi kumwe na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Diane muraho.
Amahoro Fredi, washoboye kumenya inzira igushikana ku biro usanzwe ukoreramo imbere ya COVID-19?
Nasanze ibintu byose umengo ni bishasha kwinjira muri garaje byose n'ibintu byari umengo ni bishasha cyane rwose ariko ni byiza ibiro biruguruye nta bantu bahari urumva ubwoba nibuke cyane rwose ko umuntu ashobora kwandura umugera wa corona.
Ego nuko rero nk'uko ari ubivuze hariho abatari bake bariko barakurikirana ikiganiro biri kuraremesha ngaho uri muri studio ku Ijwi ry'Amerika bagize icyo bashikiriza babicije kuri Facebook yacu. Ndahera ku wabaye wa mbere kutwandikira yitwa Alas San Draman Watara niko yita kuri Facebook yagize ati ayo matora nta kintu twayavuga ko kuko ayayo binyuranye anyuranye n'icyitwa amatora. Hamanije imbere Justin agaruka ku nkuru y'imbuga ngurukana bumenyi zaciwe mu Burundi uno munsi yaciye yandika ngo internet spécial dukoresha mu gutora n'abayacunga ntayo bakoresha kandi ibi ntibibaye mu Burundi gusa mwibuke ejo bundi muri Congo na Uganda byarabaye. Kuganje rero ni byiza kuko bigabanya abafise agatima ko gutera ubwoba abantu babicishije ku bihuha bitandukanye. Edmond Kwizera yanditse ati turashimye leta ko yaciye internet kuko abarundi bafise ibihuha byari gutuma abene gihugu batora imitima ihagaze je ndakengurukiye leta. Asa nk'umwishura Ferdinand Uwimana yaciye avuga ati amatora atagira internet atagira indorerezi abarundi tuzoca kenge ryari ewe Edmond sha reka nihorere narengane. Hanyuma ndi ku management yatwandikiye nawe kuri Facebook avuga ngo ayisa amatora ngo na matora maki atahagaririwe na buri wese ngo ni nkina mico bamwe mu bayihagarariye mu bahagarariye ico bise ayo matora ngo bari muri opposition ngo bariko barahagarikwa nuko nyene yavyanditse. Hama Amede amwishura ngo je mvuye gutorera Nyakabiga nasanze byifashe neza cyane. Ndi shimira Imana Thierry Tidjo niko yitwa kuri Facebook ngo natoye ariko aho natoreye harakajagaje habuze impapuro dutorera ko kandi bafise intonde zacu ngwemwe uramvye arabona. Na Melance Nizeyimana nawe nyene ari mu batwandikiye yavuze ngo abantu baravye mu maso wabona ukwinubana. Laurent Bigacande ngo biribonekeza ko hari icijije inyuma kuko si ukugara izo mbuga gusa haravugwa ko hari n'abasenel bapfunzwe bari kubahagarikira ayo matora. Niyonzima Jean Claude ngo amahoro y'Imana amatora jewe aho natoreye yagenze neza cyane internet nayo turiko dukoresha VPN. Nsabimana Platini Isa yanditse avuga ngo ubusendede iriko irakora ubusuma bw'amajwi ngo kandi twese tuzi ko Gwasa ariwe azotahukana intsinzi. Dose Santos Giovanni yishuye Nsabimana Platini amubwira ngo genda buke buke wa musore we ibyo utwara igihugu biba birenze ubwenge bwacu twe turatora hama Seni Gaharura uri umukozi wa Seni canke. Twishime Valence ngo niba se nta internet murabona ngo murabona inimero gute ndabisoma mu Kinyarwanda yavyandikiyemo nubwo jewe mvuga Ikirundi. Hanyuma Vena Swalze yaciye amwishura ngo VPN niyo bari gukoresha ngo nayo ibindi byose vyugawe. Nsabimana Fabien ngo sendede izokwibwa izokwibirwa amatora nahari rwasa zotsinda edi dufite imana ngo mwategereje se ibitangazwa na Semireka duhera heze kuri buno butuma bwa Kwizera Izahake yavuze ngo nizera ko ibizovamwo abakandida biteguriye kuvyumva bakavyemera ku kandi ngo niyo hagira ubihakana ngo nagira inama abaturage yo kutagenda bahumye ngo bashukwa nabo baharanira ibyi ngo nabo baharanira ibyubahiro byabo ngo bamane amaraso bamene amaraso y'abaturanyi babo ku nyungu zabo zabo bakandida erega nta kindi biteguriye gukora kiruta ico ababandirije hanyuma Rusha Ernest acayishura ngo turipfuriza abavandimwe kugira amatora yuzuyemo ubwubahane n'ukuri kubahisha igihugu cabo kandi ngo anababere umusonga wo kubana aribo ubwabo n'amahanga nuko Fredi haracari butuma byinshi
turagaragaza ko mu biganiro urakoze cyane ngo se Diane tubibutse kandi kwizo ari ivyumviro by'abanywanyi biradio ijwi rya Amerika atari ivyumviro ijwi ya Amerika usigana turi kumwe mu bise by'umubiro bitandukanye by'abakunzi radio ijwi rya Amerika imbere yuko mugira ico muvuze reka twanze duhijambo umunywanyi yaturindiri mu gihe kirekire Eliezer mwiriwe neza muri higa Eliezer
yego
me akandi kazina kawe ninde ndashimiye duga kwijambo kibazo cy'imvio
ejewe ikizere ki aya matora
duga kwijambo mukanya gato
ejewe na vuzi ndoga kije ke aya matora turi kwibabisha rimo utanenge ariko cyo cyane cyane hakwije abayitiya cyane abanyeshuri barundi muri kazine y'interview ngo n'abantu ringa yabo kutora uko agisanzwe twari yandikishije gutumba pita yatumbiye kutuza kandi bari bari kumwe n'ishuti hakiri kare ko bazatora rero zaje kwifuka
ndashimiye telefone yanyu ivuga nabi muze ko hari mutunenge ku cyane cyane kuri mwebwe abanyeshuri bari hehe
cyane abanyeshuri ko turi kumeza kamenyeza ko kwakuza cyinjo
okay
abanyeshuri baba cyane abanyeshuri yaba ikoreye hanze ku mwaka wa rero yumva bari barandikiye muri BNB muri kigero cya kabiri yashinze no kugeza ikorana na kitemini kitonga rero ishuri cyangwa gukora kuri abanyeshuri kandi abanyeshuri bita kuri kaminuza n'aho muri interino n'aho kuko rafu
ndumva telefone yanjye itameze neza reka duhe ijambo ambasade Isidore mbayihaga numve ko kwishura icyo kibazo cy'abanyeshuri bafite bagize ikibazo cyo gutora
nibaza yuko ikibazo ntacyumvise neza kuko telefone we yavuga nabi sinumvise ikibazo yabagize
hoba hari ikibazo cy'abanyeshuri boba batari bwashikari imyaka 18 gutora nabyumvise nabi cyane rwose telefone yari imeze nabi
oya bo je nibaza yuko ngira hoba hari ugutumvika cyane neza kuko urongoye umugwi wigengojejwa mu guhagarikira amatora semi mu Burundi yaragerageje kuvuga neza
your call was ended because you no longer
ndumva telefone ambassador namba haga icitse tumurondera mu kanya ariko nashaka ambazi na ambassador Edward Zimana niba hari ikintu afashikiriza ku bibazo ikakuvyimbira bitandukanye byashikirijwe n'abanywanyi bacu kuri Facebook
yego murakoze cyane kandi nabo nagomba ndabashimire kuko numva ari byiyumviro bitandukanye kandi byerekana yuko abarundi bamaze gutera imbere mu kugira ibyiyumviro bitandukanye kandi bakabyubahirizanya mwo icyo ni ikintu cyiza rwose nagomba cyane cyane ngaruke kuri ibi baguma bavuga by'indorerezi nibaza yuko birango hari abantu batabikwirikiranye kuko nibavuze ngo nta ndorerezi zari zihari sinzi indorerezi baba bashaka izo arizo kuko jewe ndabikwirikirana numvise ko harimwo indorerezi nyinshi amashyirahamwe yigenga menshi harimwo n'ama n'amashengero harimo na n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi aho rero umuntu abadashizemo babanyamigambwe baserukira abanyamigambwe nibaza yuko sinzi bavuze ngo nta ntandorerezi zari zihari izo ndorerezi baba bashaka sinzi zari zo kuko ni bya bindi byo kwisubiza inyuma bavuga yuko amatora adarorerewe n'abanyamahanga adatererewe n'abanyamahanga atari amatora cyangwa igihugu kitari mibaba ry'abanyamahanga atari igihugu ibyo rero abarundi nibaza ko twabirenganye n'ukuri kandi ni ikintu cyo gushima ibi nk'uko nabivuze hari ibihugu byinshi bizobonera akarorero ku Burundi bakabona yuko ibyo kuzerinze ataco bizana nibaza ko ari icyo nogarukiriza ngaho kuko ibi tugorane twagiye turaba bagumye batuvuga hanyuma numvise ko twatorewe inyishu ibishoboka hari n'ibyo usanga abantu batumvirije neza ibyo babasiguriye bakagenda batashishoje neza ibyo rero nibaza ko ari ibintu byaba bishika kandi n'ibito cyane ku buryo atakintu byoba byashoboye konona kandi mfate kano kanya nashimire abanyamakuru hanyuma n'urujya runani rw'abamenyeshamakuru badushikirije amakuru uko byariko biragenda n'ukuri badufashije cyane bakoze igikorwa gihambaye rwose n'ukuri ndabashimiye
murakoze cyane rwose ndabona telefone ya ambasaderi Isidore Mbayihaga isa n'iyacitse turacabandanya kumurondera ariko imbere ya hari kandi ijambo abanywanyi ijwi rya Amerika babiri Joseph na Rukundo tutangure kuri Joseph muri neza
ego mwiriwe amahoro Frederic Mwundikije
amahoro muri Higa Joseph
ni mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro ndabona kanya kihuta cyane rwose
ndafite akabazo ariko n'intererano
yego
ndabanje gushimira abo Barundi kuba bagize icyo gikorwa cy'amatora ni mu rwego rwose rwerekana ko demokarasi isa naho itangiye gushinga imizi mu Burundi akabazo rero ndakabaza abo batumire mwatumiye none ko ku bijyanye n'ayo matora hari impunzi zimwe zimaze iminsi kuri radiyo zitangaza ko bahunze bagahunga ubutegetsi bwa CNDD FDD ese haramutse hatsinze uwatanzwe n'ishyaka CNDD FDD habona ese izo mpunzi barabona zizataha ese barabona amaherezo yazo azaba yahe
murakoze Joseph reka duhe ijambo Rukundo mu kanya gato Rukundo bwiwe neza
murakoze ku ijambo
yego
isa mbere nanjye nongeye gushimira nyakubahwa Perezida Nkurunziza ku majambo yari yaravuze ko atazosura kwitoza icyo ndagishimye cyane ama ikindi nacyo nagomba gusaba abo uwotsinda muri ayo matora kuko iyo dukurikirana bamwe mu gihugu baravuga ko mu gihugu usanga abantu bamwe cyangwa urwaruka rumwe rwarihaye ububasha bwo kuba nk'abapolisi ugasanga basa nk'abasubiye mbere inzego z'umutekano ku buryo usanga igihugu bene igihugu basigaye umenga abaciyemo kubiri rero icyo nosaba uwo tsinda ayo matora namba yo bapfa no mu mukambwe CNDD FDD ubwo rwaruka rwasubiriye abajejwe umutekano akarukura mu ibarabara hama akongera agategura imigambi ituma nambara baseneri n'indi migambwe yose babumwe bagakundana kugira bashobore kubaka igihugu cyabo murakoze
cyane rwose ambasaderi Isidore Mbayihaga umurongo wari wagiye ariko reka Joseph yashikirije ikibazo avuga ati mu gihe hutsinda mu kandida yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi FDD hakaba hari n'impunzi zavuze ko mu gihe uyu mugambo uri ku butegetsi izo mpunzi zitotahuka icyo kibazo mu kivuga ko iki cyotorerwa umuti gute reka umushingantahe Rukunda wewe aratanze impanuro cyane cyane ku butegetsi eka n'uzorangura uzotorwa akagira amahirwe yo kuba umukuru w'igihugu tugakwijamo umunota ubwo ntimurenze
ego murakoze cyane nibaza yuko icyo kibazo ni kibazo gisa n'uko hari abantu baba baratamitswe ibyo bihe bitari byiza kuko mu gihe abantu bagiye mu matora ntushobora kuvuga ngo ni naka ategereza gutsinda atari batsinda icyo gukora bishoboka nibaza yuko nk'uko twavuze umuntu bamutora kubera ari inzobe cyangwa ari utyo witwombi bamutorera imigambi myiza nicyo gituma habaho umwanya wo kwiyamamaza bakabwira abarundi icyo bazokora n'icyo bazobamarira nk'icyo gihe rero uwo muntu avuga yuko atoheza ngo ave mu buhungiro kubera wowe yasanzwe amagambo yo ku butegetsi ukuri ibyo ni ibyiyumviro biri hasi cyane kandi bishoboka yuko ari inyigisho zoba zitangwa gutyo kuko umenga hariho uwundi ategereza gutsinda amatora atavuye mu gambo CNDD-FDD nicyo gituma abantu bose babareka bagahigana ntawe uba azuzotsinda mu kuba abarundi bagomwe ari benshi arageza agatwarira bose rero ntoheza nkabwira abo bantu bari mu buhungiro ko ibyo byumviro bafite babivamo kuko birashoboka yuko adashaka ashobora gutsinda ndetse no mu yandi matora azokurikiza asanga hatsinze undi adashaka kumva yuko ibyo bintu byoheza bikaba nabi ahubwo ntibashyira imbere neza y'igihugu no kubana n'abandi hanyuma bataho
kuri icyo kibazo nyine ambasaderi Edouard Bizimana mu kanya gato umunota umwe
ibyo uravuze kuko urabona yuko ari inyigisho ziriko ziratangwa kuba kuri abo bantu bavuga yuko ari umugambo uri ku butegetsi uvuye muri bwo atsinze batazotaha ni nk'uko bavuga bati twebwe tuzotaha mu Burundi atabantu nk'aba bakibaho cyane ati atabwoko nk'ubu kiba mu Burundi mfashe ku karorero ariko urumva yuko ari ibintu bigoye ni inyigisho ziba zibarimo kandi ibyo bashaka kubohera amaboko imugongo babuze abo bashaka gutaha kuko n'ukuri sinibaza yuko umuntu yovuga ati uwo mugambo utavuye mu Burundi yewe sinzotaha kuko ingorane abafise atari izo gutaha cyangwa atari ubw'impunzi nibaza ko ari ibyo wenyine yishizemo kandi yatoye ibyo rero nibaza ko nabivuze ubwa mbere ntawe uzoza gutahana abantu ku nguvu umwe wese azotaha ku bushake bwiwe kandi nibaza ko abatashe bakidoga barafise amahoro ngira ngo n'abandi bazokubita agatima mbere bagaruke bibuke yuko bakwiye gutaha nabo ngo bafashe mu iterambere ry'igihugu
ambasaderi Bizimana tukiri kuri mwebwe mwavuze icyumviro gihambaye cyane rwose mvuga ati abarundi ntibakwiye gusubira inyuma ntibirenge hoko gwiki kugira ngo abarundi batere intambwe imbere izorama itazomara imyaka itanu itazomara imyaka cumi intambwe izorama bari mu mahoro bari muri demokarasi hoko gwiki mu kanya gato amasomo na 30
ntumbero bariko yo kushigikira intwaro ya demokarasi kuyitsimbataza kubahana mu butandukane bwabo hanyuma bakubaha amategeko bagashyiraho intaha ishize hanyuma umwe wese ahaherereye agashyira ingufu ahashoboye mu bisata barimo kugira ngo ateze imbere igihugu mu byo ashoboye kugira ngo ingufu ziwe zibe izo kubaka zibe izo kugisambura
ambasaderi mbaye hagaramwe kugira ngo abarundi batere intambwe imbere kuko kenshi na kenshi hari igihe batera imbere intambwe imwe bagasubira inyuma intambwe zibiri kugira ngo bagume batere imbere umuzinga hoko rw'iki
murakoze cyane icyo gukorwa ni uko abarundi batobandanya kubakira ku birarane cyangwa egomeye ku birarane by'akahise kabi abarundi baciyemo nibaza yuko abarundi bakwiye kujya hamwe bagahuza umutima n'inama bakubaha uburongozi buba bwashyizweho n'abaguciye amatora hanyuma imigambi y'iterambere leta izanye bose bakayishyigikira bakabiterambere bose bahurira muri gakumira kuko hari abazwa gutambira gakumira ariko ugasanga rimwe rimwe hariho n'abikumira kubera ibyiyumviro byabo ni baza yuko abantu
ndabuda
kurengera ibyagi bose bakabaha ba umwe bagahagarara mu Burundi hanyuma
bakagomeye
gucabo
Ambassador Isidore Mbayihaga, Ambassador Edouard Bizimana, ndabashimiye cyane rwose ku kanya matoye kugira ngo tuganire ku uyu munsi uhambaye cyane ku Barundi, umunsi w'amatora turashimiye n'abanywanyi bacu bijwi rya Amerika bose badutekamo bagashiriza ibyumviro turashimiye Diane yadusomeye ubutumwa bw'aba